Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Bertrand Ngendakuriyo.
Turiko muso gatatu igenekezo rya 19 munyonyumaka w'2025 sangwe kaze bakunze imwese bakadinyiza magatike kawe n'andi makuru twabateguriye naye akabagizwe n'iyo nkuru zikurikira. Abarongo ishure ryisumbuye rya Musema mu ntara ya Butanyerera barasaba abajeje intwaro muri iyo ntara n'abagira neza kubagarukira ko inyuma yaho muri ijoro ryakeye uburaro bw'abana babigeme bwaraye buhiye n'ibyarimwe bigatokombera icateye umuriro kikaba kitaramenyekana. Mu ntara ya Buhumuza naho havugwa imyidogo y'abanyagihugu bakoresha karata ko kwivuriza ko bavuga ko ataco kakibamariye kuko batakironka imiti yakoreshejwe utwo dukarata kubera ubukene bwayo basaba leta kugira icyo ikoze. Umuyobozi mukuru w'ikigo Odeka kijejwe iterambere ry'igitegwa cy'ikawa arahumuriza abarimyi b'ikawa batari bwaronswe amafaranga yabo ku mwimbo bashoye ko bagiye kuzotunganirizwa bitarenze ku munsi wa kabiri uzahigenekerezo rya 25 mu nyonyo inyuma y'imidogo itari mike abarimyi mu mihinga itandukanye y'igihugu. Zari zimwe mu ngiro nkuru zigiza n'amakuru mu kanya ni Doni.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Dasuwe kwa ikaze murano makuru uraro bw'abana babigeme bwo muri lise Musema zone utaganzwa na komine Matongo y'intara ya Butanyerera bwaraye buhiye n'ibyarimwo biratokombera. Ibyo byabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri cyateye umuriro ngo ntikiramenyekana nk'uko bishyikirizwa n'abarongo iryo shure. Muri kino gihe rero abarongo iryo shure bakavuga ko bari mu kangaratete aho basaba abajeje intwaro n'abagira neza kugarukira kuri iryo shure kugira ubuzima n'ibikorwa bibandanye umutekano. Ni nkuru ya Julienne Muzinga.
Nkuko bishikirizwa n'abarongo ishure ryisumbuye rya Musema bavuga ko umuriro wadutse n'igihe cy'isayimwe z'ijoro mu gihe abanyeshuri bari mu masomero gusubiramo ivyigwa etide du soir mu Gifaransa. Abo barongoye iryo shure babandanya bamenyesha ko atagikoresha na kimwe cyari muri ubwo buraro bw'abigeme bashoboye kurokora n'ubwo bagerageje kuzimya bafatikanije n'abanyeshuri b'abahungu basanzwe bahiga hamwe n'abandi banyagihugu. Abo bana b'abigeme bakaba basigaye mu mpuzu bari bambaye zonyene. Abo barongoye iryo shure bakavuga ko iryo sanganya ry'umuriro ataramenyekana icyo ryavuye ko bakavuga ko rigiye gusubiza ababyeyi mu ihumbi. Muri kino gihe rero abo barongoye iryo shure bavuga ko batagirayo bacira nayo bamira bagasaba abajeje intwaro kugarukira iryo shure vuba na bwango kugira ubuzima n'ibikorwa kuri iryo shure bibandanye nka mbere. Hagati aho bakavuga ko bigiyeme kugira ngo bashobore kuronka aho bakika umusaya bagiye gusaba mu matera ku mashuri y'indaro yo mu micungararo hanyuma abo bigeme baje basasirwa mu nzu y'ishure ataco yari isanzwe ikoreshwa. Ariko kandi bakizera yuko ishengero ry'ababatiste iryo shure rise Musema risanzwe giye gukira rigiye kuraba icyo gihoba rirafasha mu kurindira ko abajejwe intwaro n'abagira neza baza kugarukira kuri iri shure ryahuye n'ibyo byago.
Julienne Muzinga tugukengurukire tuve muri Butanyerera tuje muri Buhumuza. Imyidogo wari myinshi mu banyagihugu bo muri iyo ntara bavuga ko kwivuza no kugura imiti yo bakizwe n'amagara bisigaye bizimvye cyane naho bafise agakarata ko kwivuriza ko bavuga ko ataco kakiba mariye kuko imiti bahora bayigura ibice 20% ayanda gatangwa na leta basaba leta ko yokurikirana ico kibazo. Ni inkuru ya Jean Baptiste Bireha.
Nkuko amakuru ava muri bamwe mu banyagihugu bo ngaho mu ntara ya Buhumuza bakoresha agakarata ko kwivuriza ko kame abitumenyesha ngo uyo mugambi wa leta wo gufasha abanyagihugu kwivuza bakoresheje agakarata kame ngo ugitangura wari mwiza cyane. Ayo makuru atumenyesha ko umugwayi agiye kwivuza yariha ibice 20% leta nayo ikariha ibice 80% bisigaye. Icyo gihe ngo baca banaguha imiti y'ibanze icyo bita generique ariko ubu ngo siko bikiri. Umugwayi yagiye kwa muganga nk'uko isoko ryacu ribandanya ribitumenyesha ngo umugwayi agiye kwa muganga ariha bya bice 20% bagaca bamwandikira imiti akaja kuyigurira 100%. bavuga ko batagishoboye kwivuza bagasaba leta gukurikiranira hafi icyo kibazo.
Kandi dusabe leta rero nk'uko yari yarabitwemereye cyangwa ari umugambi yari yazanye idufashe uwo mugambi iwukurikirane ko twikokoye tukagura utwo dukarata uburyo kugira ngo ukure ahantu uwiro nk'ahantu ukure amafaranga 10,000,000 byo kwivuza no kuri urugamba rutoroshe nimpakura n'ikintu wica utacisha ubuwuyi nta hantu namwe two umuntu ruvuga ngo tuganye byumva tubata ngo uraronka amafaranga.
Kuri ayo makenga yose uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe twagerageje kurondera urongoye intara y'ubuvuzi muri buhumuza kugira ngo atange iyo muco kuri icyo kibazo ariko ntitwashoboye kumuronka kuri telefone yiwe ngendanwa.
Inzamba
turabandanye n'amakuru twabateguriye abarinzi bika batari bwanoswe amafaranga yabo ku mwimbu bashoye ngo bagiye kuzotunganyirizwa bitarenze ku munsi wa kabiri uza kwigenekerezo rya 25 mu nyonyo. Ibyo byavuzwe kuri uyu wa kabiri n'umuyobozi mukuru kigo Odeka kijuru iterambere ry'igitega cikawa yamenyesheje ko gutanga ayo mafaranga byatebejwe n'igikorwa cyo gukosora amakosa yari mu myidogo y'abarimyi bikawa bamwe bamwe tumuvirize.
Tumaze kugera ku mafaranga amaze gushikira bene igihugu ku bice 81%. Aba rero twagiye urewe tujya turaraba aho bigeze aho twasanze n'abemwe bari hafi ku bice 70%. Twihariye gushika ku munsi wa kabiri yuko atanuwe n'igihugu n'umwe atoba atararonka amafaranga yiwe kuri konti. Nshimbonaho n'uguca ngira ko sena n'umutangazo rihamagarira abene igihugu guca bitabira isekeza rizohera ejo ku munsi wa gatatu no ku wa kane ribatumirira gutonda kuri ajya amatonorero yose ya Odeka bashoboye kwikaba kugira abo bose bashoboye gutanga amanimero atariyo abatanze amakonti atariyo azane amakonti yo. Rero ubuyobozi bw'ikigo kijejwe guteza imbere igiterwa cy'ikawa mu Burundi Odeka kiramenyesheje abarimyi b'ikawa bose bashoboye ikawa mu matonorero yegukira ikigo bakaba batarabona amafaranga yabo ku makonti bivanye n'uko bamwe batanze amakonti atariyo abandi batanze amanimero ya rimikashi atuguruye ko rimikashi cyangwa iko kashi abandi nabo batanze amanimero ya telefone atariyo ko bazokwakirwa guhera ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 19 z'ukwezi kwa 11 2025 gushika ku munsi wa kane igenekerezo rya 20 z'ukwezi kwa 11 2025 ku matonorero yose bashoreye ko ya Odeka abazokubahiriza ibyo tubasabye amafaranga yabo yose azoba yashoboye gushika ku makonti yabo ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 2025 ukwezi kwa 11 2025. Ugomba cyemera kamo abarongoye amabanki hamwe n'abarongoye ama microfinance nabijya bindi bigo bigiye gutanga amahera nka rimika cyangwa limited ko bokora ibishoboka byose na cyane cyane mukorohereza abantu baza gushyira ko amafaranga yo guhemba abarimyi kw'icyo gikorwa boca bakigira igikorwa cyihariye maze amafaranga agiye ko akarara ashikiriye umurimyi we mwene ikawa.
Yari Oscar Nikunda umuyobozi mukuru w'ikigo Odeka. Nkuko bimenyereye ku minsi yose ya gatatu n'umwanya wo gukurikira ikiganiro ku isoko mu kiganiro cy'uno munsi tugaruka kwibura rikomeye ry'umwavu mu ntara zose z'igihugu bigatuma abarimyi bahagirira uruhombo runini ku isoko mu gishyirizwa na Pierre Gahungu.
Ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Ikibazo cy'ifumbire mu Burundi ni ikibazo gisa nk'icyabaye akananira abahinga haraheze imyaka itari mike. Abarimyi bari mu gahinda kenshi na cyane cyane kuba bamaze kuriha amafaranga ntibaronse umwavu baba bemerewe mu ishyirahamwe ribuhingura FOMI. Iryo kenera ry'umwavu rikaba rifite ingaruka zitandukanye haba ku mwimbu muri rusange reka mbere n'ikintu tukagisi ikaronswa uwo mwavu iba yaramenyereye. Muri kino kiganiro ku isoko cy'uno munsi tugaruka ku myidogo y'abanyagihugu barishe ariko amaso agahera mu nzira reka tugaruke no kuri zimwe muri izo ngaruka. Ikiganiro mu gishyikirizwa na Jean-Pierre Gahungu musangikazi mwese. Akababaro ni kenshi mu barimyi batandukanye mu ntara z'igihugu. Benshi muri bo bamenyesha ko barishe ifumbire yo mu bwoko butandukanye ariko ntibigera bayironka ku gihe, kuko gucirirwa ngo kwatumye indimo zabo zononekara. Muri kino gihe abo barimyi bakaba bari mu mwiheburo udasanzwe. Tubibaze mugenzi wacu Bonfils Niyongere.
Indimo amababi y'ibiterwa yabenje, ibiterwa ntibikigira ubuzima n'abarimyi bihebuye. Niyo shusho igaruka muri kino gihe cirima mu ntara zitandukanye z'igihugu. Haraheze amezi atari make abarimyi bamenyesha ko babuze ifumbire yo mu bwoko bwose butandukanye, yaba imbora, totahaza n'abagara, kandi barayirihiye amafaranga imbere kandi ku gihe. Mu ntara ya Butanyerera makomine atandukanye nka Kayanza, Matongo na Ngozi, abarimyi bamenyesha ko barisha amafaranga basabwa n'abajejwe intwaro kandi ku gihe. Ariko kubona n'ibara ry'umufuko w'ifumbire basavye vyabaye ikibazo. Ingaruka ngo ni umwimbu utazoboneka. Uko niko vyifashe mu ntara ya Gitega mu makomine ya Mwaro, Bugendana na Muramvya. Muri iyo ntara bamwe mu bajejwe intwaro bemeza ko umwaka w'irima usa n'uwabaye impfagusa. Ivyo vyatewe ahanini n'ubukene bw'ifumbire, ahandi ikaboneka itevye cane, hamwe mbere hakabamwo n'ubukene bw'imbuto. Bamwe mu barimyi bamenyesha ko bamaze guhomba ica kabiri c'umwimbu bari biteze. Ubwo bukene bw'ifumbire tubusanga kandi no mu kiyaya Cimbo, ahahora intara za Bubanza, Cibitoke na Bujumbura. Ivyo biyaya vy'Imbo vyari bisanzwe bizwi nk'ivyimbuka cane, na cane cane imbonamirwa. Hamwe ifumbire yashikiriye abarimyi yatevye, ahandi naho ntayo bararonswa n'ubu. Kubera ubwo bukene bw'ifumbire mu gihugu, abarimyi bamwe bamwe bahavuye baja kurondera iyo fumbire ku isoko, aho usanga igurwa ku giciro kiri hagati y'incuro zitatu canke zine y'amafaranga bari bayitangiye muri leta. Leta y'u Burundi ntisiba kumenyesha ko hari ibikorwa bitandukanye kirakora kugira ifumbire isubire kuboneka. Yamara ku rubuga izo ngorane ziracari zose, aho usanga biva kubayitanga canke kubaja kuyitora ngo bayishikirize abarimyi canke abajejwe intwaro bananiza abanyagihugu, bigatuma ifumbire idashikira abarimyi. Ubwo bukene bw'ifumbire abo barimyi ntibabonamo uruhombo gusa, ahubwo bishobora gutera amapfa n'inzara mu gihugu cose.
Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem amenyesha ko ifumbire ari karahara mu ruganda ntibacura iyo igihugu gishaka kugwiza umwimbu uvuye mu burimyi. Asaba ashimitse Leta y'u Burundi guha agaciro gakomeye igisata c'uburimyi cose kuri ubutunzi bw'igihugu mu kugenzura ko ifumbire iboneka ku bwinshi kandi kwica ibisabwa.
Ubwa mbere hoho isi y'u Burundi igenda itituka, niko abahinga bavyerekana uko imyaka igenda, bavuga yuko ico bita todasidite, ubumara buri mu isi bwitwa aside butera bwiyongera kandi ari bunini. Hanyuma kandi mu gihe dufise izindi ma ntoyi biba bikenewe ko turima ico bita agriculture intensive, kurima wimbura vyinshi. Ivyo bica bisaba rero umwavu ukwiye mwiza, ico bita mu Gifaransa qualité na quantité, ujanye n'isi y'u Burundi n'ibiterwa bigira biri. Ikintu bita umwavu mu bisanzwe n'ikintu kidasanzwe ku bantu bashaka bashaka kwimbura neza. Agriculture intensive rihagarara ku mwavu. Hanyuma twari twabonye ko leta hanyuma yashatse ico bita mu butunzi politiki isi, ni ukuvuga indisi dosivisiyo dezemporutasiyo. Uravye kumbure ange twaba dukura hanze baravuga bati reka dushigikire amashirahamwe ashobora kuyihungurira ngaha mu gihugu. Icyo gihe rya shirahamwe ryashoboye gutabura guhingura uwo mwavu, hama risasanta ni rose monopoli y'ukuri zo guhingura umwavu ukoreshwa aha mu Burundi. Mugabo rero ibigaragara nuko uwo mwavu hari ibibazo ko uwo mwavu usanga ari mudakwiye cyangwa ugasanga bavuga yuko ushika utevye. Ivyo n'abategetsi bamwe bakavyemanga mbere be n'umushyanga w'uburimyi n'ubworozi barabivuga ejo bundi, umva nicakiri ikibazo vyereza kugira ingaruka kuri wa mwimbu nyene twimbura. Usanga rero ni hamwe usanga ico bita coût de production agricole iba nini, ugasanga umuntu naho yatamanya muremure umwimbu yaronse ntushoboye kujana n'imikumbure n'umwanya aba yakoresha kugira aje kugira uwo mwimbu. Ivyo rero urumva igihe bavuga ko kandi tubona ko leta ifata hafi 60% nta kigo kandi 60% y'amafaranga aja mu burimi n'ubworozi akaja muri ibyo by'imyavu umva imyaka irenga amajana atatu y'amafaranga umva ni menshi igihe rumwe avuga kuyisume ngo kwasize amafaranga menshi bijya ikore mu bintu by'umwavu umugabo ugasanga inyishu yo ku mwavu ntibaye neza.
Faustin Ndikumana abona ko inzira ari zibiri mu ntumbero yo gutorera umuti icyo kibazo cy'ubukene bw'ifumbire.
Ni uko iryo shyirahamwe ryiyemeje gutanga umwavu ukwiye rigashobora kongereza production umwimbo gukora umwavu mu Burundi kandi ushobora gukenerwa. Ko twumva ari horizon no gushyira gusinga abashyirahamwe mu bindi bihugu inzira yo kuva tuti dushyireho n'iyindi blanche mu Burundi yongereza umwimbo mu Burundi. Tuje gusura kugura nko muri Tanzania ari umwavu nyene wakutwe n'ishyirahamwe ry'iwacu tugenda kugura muri Tanzania kugira tuzane ngaha muri Tanzania ho bari mwinshi iyindi nzira ni uko leta zacu zitwagize liberalisation donc abandi bose bakigize umwavu importation y'umwavu nyene bakayishyigikira abagiye rero mu byo kwemera utumwavu kugira bashyigikirwe iwo mwavu ushobora kujya bindi bita produit strategique liste de produits strategiques bizajya biraronka ayo mafaranga y'agaciro amadovize kugira mwabushore kunyira kuko n'umwe nabo bazita abantu be muri utumwavu cyangwa amadovize atabonetse yo kuwinjiza uwo mwavu ntuzoboneka cyangwa uzoboneka uzibye kubera uri barinze kuca ku isoko yo ku ruhande kuja kuwuzana urumva rero aho inzira zitaza kubito zibiri nta zindi leta bishobora kuvuga tuti n'abandi rero ni inzira z'umwavu mu w'emporte hama tuzohaba amadovize akwiye cyangwa ati ishyirahamwe runaka rukora umwavu naryo ndishyira irindi shyirahamwe indi branche ryongereze umwimbo w'umwavu mu gihugu inzira nta zindi zorenga zorizo gusa.
Faustin Ndikumana umuhinga mu by'ubutunzi akaba narongoye ishyirahamwe Parsem niwe yari umutumire w'ikiganiro. Mwabyumvise ko uruhara rwa leta ari ntangere mu kurondera kubwiza amafaranga y'agaciro ariyo ntambamye mu kuronka ifumbire. Ngaha duce dusozerera ikiganiro ku isoko. Mwakoze mwebwe mwese abariko baradukurikira. Irindi sango ry'ikiganiro ni mu ndwiza bya Gahungu nariko ndakibashikiriza ndabikibanduye nariko ubutaha.
Cyari ikiganiro ku isoko.
Pierre Gahungu urakenuye kuri ico kiganiro ku isoko ni no ngahabije dusuzura amakuru twari ko turabashikiriza kuri no wa gatatu reka nshimire mwebwe mwese mwaduteza abiri nshimire n'abagenzi banje bamfashije kuyegeranya naho ubutaha.